Valentine's Day. Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104 n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese toka burungu radio yacu bewa kaburungu com mireneza namwe nshuti mwese bakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku nama igira 75 yatunganijwe n'ishyirahamwe ry'abigisha muri za kaminuza NAFSA, ni ukuvuga National Association of Student Advisors. Iryo shyirahamwe ryita ku ndero n'inyigisho. Iryo shyirahamwe rero ryatunganije iyo nama ritunganiriza i Washington DC muri Leta Zunze za Amerika kuva ku igenekezo rya 30 y'ukwezi kwa gatanu gushika ku igenekezo rya 2 y'ukwezi kwa gatandatu. Abigisha bavuye mu bihugu birenga 100 bararabiye hamwe uburyo bugezwe ko muri uyu mwaka w'2023 ku bijyanye no kurangura imirimo yabo. Barihuje kandi ukuntu abigisha bo muri kaminuza zitandukanye ku isi bokorera hamwe mu gutunganya kazoza keza basenyera ku mugozi umwe. Twokwibutsa ko umugambi wo guhanahana abanyeshuri ava muri kaminuza zitandukanye mu bihugu byo ku isi ari umugambi ushyigikiwe na Departement ya Leta Amerika ku buryo inyuma y'ikiza cya COVID-19 ibyo biro bya Leta ya Amerika bijejwe imigenderanire byorohereje abanyeshuri benshi bava mu bihugu bitandukanye mu migambi yabo yo kwinjira kwiga muri kaminuza zo muri Amerika. Departement ya Leta ya Amerika yarasabye rero za ambasade zayo mu bihugu bitandukanye korohereza abanyeshuri basaba kwiga muri Amerika mu kubaha visa mu buryo bworoshye. Akarorero mu mwaka uheze ho nyene nk'uko bitangazwa na Departement ya Leta Amerika, abanyeshuri bahawe uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika kwiga muri za kaminuza bashika ku 180 igitigiri gushika ubu kitari bwa shikweko mu mwaka umwe. Abakurikirana hafi uyu mugambi wo guhanahana abanyeshuri n'abigisha bavuga ko ufite akamaro kanini kuko baheza bagahanahana ubumenyi n'imico itandukanye bakanatsimbataza ubucuti hagati yabo hamwe n'ibihugu byabo. Amaraporo amaze gutohoza bavuga kandi ko mu gihe abigisha n'abashakashatsi bava mu bihugu bitandukanye bakoreye hamwe bashikana ibikorwa by'ubushakashatsi ku rundi rwego. Mu kiganiro mu isanga cy'umunsi rero umutumire ni umwe mu bagize uruhara mu gikoraniro ariteguye kuducira ku mayange izahavugiwe n'ingingo zafashwe. Uwo mutumire se wundi ni Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho Lionel Remesha.
Ego me Frederic ndakomeye neza.
Aho uri nibaza ko muri kaburaca.
Ego ubu uriko uraca kabisa uni samaya za mugitondo California.
Ni byiza cyane rwose. Nashaka rero nk'uko mwabyumvise mubanze mutubwire imbere na mbere mu gice mutubwiye kuri iryo shyirahamwe ry'abigisha muri kaminuza NAFSA.
Ego ishyirahamwe rya NAFSA ni ishyirahamwe nk'uko wabiciye ku mayange ni ishyirahamwe rigizwe n'abari mu gisate cy'imbero abigisha aba aro n'abakora mu ma ministeri ya education hamwe namba organization menshi ari mu bintu byo kwigisha no gufasha abanyeshuri ari nko kuza kwiga ino muri Amerika cyangwa abanyamerika baje kwiga handi eka no ubu ni ishyirahamwe rinini cyane ririmo n'ibihugu byinshi igihe hari inama Washington DC mu minsi iheze haraje ibihugu bitari bike iyo nama hajemo abaje mu nama bararenga 800 bavuye mu bihugu bitandukanye ariko imvo yose yari imwe ruko bogira imigambi yo gufashanya cyane cyane nko kuzana abanyeshuri ino ari nko kubazana no muri Amerika cyangwa kubajana mu bindi bihugu ariko kugira ubwo rwego rubeho amashuri aragira partenariat amashuri araja hamwe bakabanza kumvikana uko umwe nashobora guhanahana abanyeshuri icyo kintu akaba ari ikintu cyiza cyane kuko guhanahana ubumenyi bituma abantu bamenya ibiba mu bindi bihugu kumwe n'abandi bantu babayeho ibyo ni byiza kuko abantu bagira n'imibano myiza.
Iyo nama nkuko twabivuze yabereye i Washington ni inama iba rimwe mu mwaka murashaka kutubwira isagara ikunda kuberamo?
Ego kenshi i Washington yamaze kuhabera akatari gake cyane iyo nk'ubu kubera yakwiza imyaka 75 bayigiye i Washington ariko iramaze kubera no mu bindi bisagara cyane za Los Angeles iramaze kubera imaze kuba nko mu bisagara birenga 20 bitandukanye ngaha muri Amerika za Denver Houston Texas ariko no ngaha San Diego yarahabaye egome imaze kuba mu ntara ma eta atandukanye ngaha muri Amerika.
Mwavuze ko igikorwa nyamukuru gikorwa cyane cyane muri za kaminuza zitandukanye akaba arizo zigira imigenderanire za kaminuza zifite imigenderanire n'iryo shyirahamwe zaba ari nk'izihe za kaminuza zo muri Afurika ari nyinshi zigira uruhara muri ayo manama.
Icyo kintu nicyo kintu igihe najayo nari nifuzaga ko haba hariho ama kaminuza muri Afurika yoba yaje ntayo nabonyeho ariko araheze imbere ya COVID hari habaye inama nyine Washington DC ndibuka kuko nari nahabonye abari baje bama kaminuza y'i Burundi nabonye abo kuri Lumiere ndabona n'abari baje bava mu Rwanda hamwe no muri za Kenya icyo gihe nari nahababonye hari aho bari bagize tabli yabo ariko berekana bavuga bari baje kugira partenariat arabona nabonye ariko uyu mwaka ntayo bari baje ariko ni ikintu no kwifuza yuko ama industry wacu ibihugu byacu muri Afurika byoza muri ayo muri izo nama hanyuma bagashobora kubonana n'ayandi mashuri yo mu bihugu byinshi amakaminuza yo ngaha muri Amerika hamwe n'amakaminuza yo mu bindi bihugu ku buryo bashobora kuraba ko bashobora kugirana amapartenariat cyane cyane nk'ino muri Amerika bakaraba ukungene abanyeshuri boshobora kuza barabarungika kuko ibyo na kera hariho amapartenariat na University y'u Burundi yari ifise n'ayandi mashuri yo hanze bakarungika abanyeshuri kwiga icyo ni ikintu gikwiye kongereza uburyo kugira hashobore kuboneka abanyeshuri benshi baza kwiga ino muri Afurika.
Nk'uko mubivuze hariho amakaminuza menshi yo muri Afurika asanzwe afitaniye imigenderanire n'amakaminuza yo muri Leta z'Ubumwe za Amerika aho twavuga nko mu Burundi nk'uko mwavuze ku Burundi bwari bufite imigenderanire za kaminuza zirenga 10 harimo na Penn State University. Iyo ibyo bihugu bifise ingendanire na za kaminuza za muri Amerika bivuga ko baca baje muri iyo shyirahamwe cyanke barinda kwinjiramwo bakabisaba.
Iciza cy'iryo shyirahamwe nuko birorohereza ibihugu guhura n'amashuri menshi ahantu hamwe, ko mu bisanzwe ugiye kurondera ishuri rimwe rimwe kugira mugerane ya partenariat n'ibintu biragoye kugira aho uhera bo muvugana, ariko ibyo muri urwo rwego rw'ishyirahamwe umuntu ashobora gukorana n'amashuri n'amakaminuza, umuntu akaraba ariko urwego rw'ibihugu bakaraba ukungene bashobora kurondera bashobora gukorana akarabafasha no kunegoza akarondera za bush abanyeshuri babo, ibyo bigatuma bishobora kongereza ibitigiri by'abanyeshuri bizi. Nk'ubu turaze nko ku bitigiri bitangwa na Institute of International Education, baravuga yuko nk'ubu nk'abanyeshuri bava muri Sahara Afrika bashika ku 42,000, ariko uraje ku rwego rw'ibihugu abari ino ngaha muri Amerika, ku rwego rw'ibihugu nk'u Burundi bavuga ko muri uyu mwaka hari Abarundi biga muri Amerika 157.
Icyo gitigiri kwari gito cyane,
ni gito ugikompara n'ibindi bihugu bibanyi nk'Uganda n'amajana 9 na gatanu, Kenya niyo ifise benshi cyane cyane muri Afurika, ifise abarenga 379. U Rwanda rufise 225,026, urumva igitigiri kinini. Hakaba Kongo ni 226,066, urumva kuri urwo rwego ibihugu nk'ibyo bitigiri birashobora kongerezwa.
Bavuze kandi ko nk'uko byatangajwe na Departement ya Leta ya Amerika ko ariho ingingo yo korohereza abanyeshuri kugira ngo baze bariga muri za kaminuza zitandukanye zo muri Amerika, hakaba hariho n'uko bashobora gukura ibyo bita interview imbere yo kubaha visa. Ivyo ntibishobora gutuma abanyeshuri bagurirana nka vya bitigiri mwavuga bikeye?
Ego, ivyo rero ni vyiza kuko iyo ni intambwe nziza Leta yagize yo kukorohereza abanyeshuri baza kwiga ino, aho nicyo gituma cyane cyane ibintu byo kuzana abanyeshuri. Ego, hariho benshi bariyandikisha ku mashuri atandukanye, ariko cyane cyane iby'iri shyirahamwe bifasha cyane cyane ko haba izo partenariat, haba izo collaboration na cooperation, komisa agashobora kuza abanyeshuri igihugu kirungitse. Nka kujya kera hariho abanyeshuri bahora barungikwa ku mashuri atandukanye, yaba ari mu Fransa, mu Bubiligi cyangwa no muri Amerika, ariko igikuru ni gufasha ibihugu ko bikorana n'amashuri atandukanye bakumvikana ku buryo bashobora kubarungikira abanyeshuri, kandi ibyo ni ibintu bikibutsa n'iterambere rinini cyane
rikomeye cyane rwose. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Nkwijwi ry'Amerika isamiranye nari i Washington ndetse mu Kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na King Ernest Jr. Muri neza
amahoro cyane,
muri hega King Ernest Jr.
Ndi bona yeke mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku nama yakoranije abigisha ikana n'abashakashatsi yabereye i Washington yerekeye cyane cyane indi y'inyigisho muri kaminuza. Ndoga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Nakuri ubwa mbere ho gashimye cyane kuri iyo nama yabaye, kuko neza na neza biragaragara neza ko hari bataronka kajya ko gushika kwiga hiyo, ariko kandi dafite akabazo gato.
Yego,
na cyane cyane fatiye ku Burundi, ndiko tumvisa ibiharuro ibindi bihugu byo muri aserivise ku banyeshuri ariko biga muri aho muri Amerika ariko numvise gato mu Burundi mengo bo baracyaje hafi cyane bega bo abafu umugambi uko nabonye nabo baduza bakaronka abanyeshuri bangana no n'abandi baho muri izo bindi bihugu ufatiye nko ku Rwanda Kenya hamwe n'ibindi bihugu nyene numvise abanyeshuri benshi kurusha ne mu Burundi muganga banumvise uko abanyeshuri ari bake cyane basanzwe bari hiyo bo abafise umugambi by'ukuri uko naho bo baduza cyangwa bo duza igitigiri cyabo nkuko n'ahandi bashobora kubaduza.
Murakoze King Ernest Junior icyo ni kibazo twoshikiza cyane cyane abategetsi bo mu Burundi cyane cyane abarongoye kaminuza icyo tuzi cyo nuko kuva kera muri kaminuza hari nka za books bita Fulbright n'izindi bita Hubert Humphrey Fellowship izo zose zaratuma abarundi batari bake baza muri Amerika ariko nkuko King Ernest Junior abibajije Professeur Lemesha ikintu cyo tuma uyu mugambi eka iyo shyira hamwe imenyekana cyane rwose ikana za kaminuza z'u Burundi cyangwa ahandi mu Rwanda na n'ibindi bihugu byo muri Afrika bigafata ya mbere mu kurungika abanyeshuri benshi cyane mu gusaba ko abanyeshuri baza kwiga muri Amerika ho ku gwiki
ego icyo kugwa ni uko kukurondera amashuri atandukanye bokorana ariho nama nk'ubu hariho igisate cyo muri departema ya leta ngaha muri Amerika cyitwa Education USA. Icyo gisate cya Education USA kiri mu bihugu byose no mu Burundi no mu Rwanda. Icyo gisate kirahari n'ahandi hose mu bihugu byose byo ku isi, ariko icyiza ni uko ngaho baratanga ama information, baratanga ama information ku ma universite atandukanye, bakatanga na information uko umuntu ashobora kuza kwiga ino muri Amerika. Ariko ku rwego rw'ibihugu ikintu gikomeye ni kugira izo partenariat n'amashuri, partenariat n'amashuri, kubera ibihugu byose byama bifise imigambi ibihugu byose bifise imigambi itandukanye. Igihugu kirashobora kuvuga twe dushaka gushyira ingufu cyane cyane nk'igisate cyaba gikenewe ari nk'abashaka kwiga iby'amakompyuter cyangwa iby'abashaka kwiga ibintu by'amasiyansi, ama engineering cyangwa iby'indimi, ibintu byose igihugu kiba gishaka gushyira imbere aho kirashobora kuinvestisa kikarondera amashuri atandukanye bashobora gukorana, bashobora no kubaha, bashobora no kumvikana ku mafaranga bashobora kuriha abanyeshuri, hanyuma abanyeshuri bakabarungika.
Turetse Professeur Lemesha, turetse amafaranga cyangwa ibox yo itangwa n'igihugu ishyira hamwe NAFSA, hari ikintu rishobora gukora kugira ngo ryorohereze abanyeshuri baba bafite uburyo buke cyangwa ibihugu bise uburyo buke?
NAFSA icyo yamye igira ni uko yama yimiriza cyane cyane amashuri yino yama ibahimiriza kugerageza gutanga ama scholarship, ama bus bashobora kuyaha abanyeshuri bava mu bihugu bitandukanye. Kandi n'ubu muri iyi nama iheruka icyo bashigikiyeho cyane ni uko bahimiriza amashuri gutanga ubwo buryo kugerageza gukorana n'ibihugu byo ku isi byose, hanyuma bagaraba nabo abanyeshuri batoba bafise uburyo. Nicyo bituma hariho na za Fulbright, kubera Fulbright zozo umunyeshuri ayironse bamurihira byose. Ariko ahandi ibihugu bikora korana n'amashuri birashobora kumvikana ku mafaranga bashobora kuzoronka amabuse y'abanyeshuri.
Yego mwe tuyutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviza iradiyo hejuru y'Amerika. Turi kumwe na Edi Nishimwe. Muraho Edi. Edi muratwumva?
Ya. Ego ndabumva.
Ego mubwire abo muri kumwe bagire hijya gato kugira ngo ushare kubaza ikibazo canke uterere ubwiye interano utanga atanduru zirimo duga ku jambo.
Bo je ikibazo nani fise. Hello?
Duga ku jambo turakumva.
Bo donc mu bisanzwe uko kundi bagiye amwe bagakora inama mu byerekeranye n'amashuri nashaka mbaze nka twege usanga tuba nko muri ibi bihugu tugashaka nibura nko kujya kwiga mu bihugu bindi bya kure kacusanga nko kwiga master cyangwa doctora kazoye ese baduteguriye iki kugira ngo bitworohere tuzoje kwiga muri ibyo bindi bihugu.
Impanuro muha abanyeshuri bifuza kubandanya amashuri yabo gushika kuri za maîtrise na doctora nizihe professeur Alemesha.
Kubaza yuko cyangwa nibura bizaba bitworohere kuko nkino usanga bigoye kuronka amavisa.
Yego me edi reka professeur Alemesha kwishure.
Yego me murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ariho nkuko nabivuze mu minota yahera hari igisate cyo muri departement ya leta ya Amerika cyitwa Education USA. Icyo bakora nuko ni advising center, niho baratanga ama information ku ma universite yo ngaha muri Amerika kubashaka kwiga amashuri y'intango, amashuri ya cyane kaminuza na masters na doctorate. Baratanga izo information mu Burundi, barahari, irahari ico gisate kiri mu Kigobe i Bujumbura kuri ambasade ya Amerika. Barashaka abanyeshuri bashaka kugenda bakaronka ama information, barahora bagira nama event bakavuga bagatanga information ku ngene bashaka kuza kwiga muri Amerika aho bashaka kuronka izo information.
Ego professor Hamisha mura muri abo bigisha akunda kuja kwigisha hanze muraja mu Budagi eka kwigisha hamwe no mu bindi bihugu mutubwire akamaro muhora mubona ibyo bifite.
Ego me akamaro cyane nk'uko kwego kwa bigisha iyo umwigisha ariko arigisha cyane wigisha urumva mu mashuri uronka abanyeshuri bava mu bihugu bitandukanye, ni byiza cyane kumwigisha kuko birafasha no kungena umuntu ariko arigisha, birafasha no kungura kungena wigisha abanyeshuri, ukumva abanyeshuri, ukumva iyo bava, ukumva ibyo uri kubigisha, ukumva nashaka kubikoresha iwabo. Urumva birafasha n'umwigisha kongereza ubumenyi nko kuja kwigisha hanze y'ino muri Amerika, manaja mu Budagi, nagiye no kwigisha mu Bushinwa, ariko aho hose urabona yuko ego imico irahinduka n'imico y'abanyeshuri irahinduka uri kurigisha, ariko bikigisha cyane kandi bigafasha no kubyereka abanyeshuri yuko naho umuntu ariko ariga yiga iby'ukudandaza cyangwa yiga amasiyansi, ibintu byose umuntu ariko ariga, ariko igikuru ahejeje amashuri azokorana n'abandi, kandi abantu bashobora kuba bava mu bihugu bitandukanye cyangwa mu mico itandukanye. Igikuru rero ni ukumenya gukorana n'abantu mudasangiye imico, abantu muva mu bihugu bitandukanye, abantu mudasangiye imico, no kumenya gukorana kandi mugakorana neza. Urumva nicyo bituma biteza guhera mu bumenyi mu mashuri kugira abantu baba abantu babana n'abandi.
Ni byiza cyane rwose. Reka duhere ijambo undi munywa nyuri radiyo yacu haba kubaho na Robert Good. Muraho Norbert?
Ebaho neza.
Turakomeye. Muri hehe ga Norbert? Ni byiza cyane rwose. Egera telefone uvuge neza tukumve. Duga ku jambo, ikibazo cy'imbere.
Ni majaru guru Rwanda.
Ego.
Mukale kare ndumurenge no aho yoga. Na ngambira kunsame matiko no bwe uko nayo nakurikiye neza.
Turiko tuvuga cyane cyane kwishyira hamwe yo yabigisha bo muri za kaminuza rikoranya kira mwaka abigisha abashakashatsi bakihweza bari kumwe bakaraba intambwe bageze ko n'ukuntu bo bandanye batsimbataza imigenderanire eka no guhanahana abanyeshuri muri za kaminuza zitandukanye ayo niyo icyo kiganiro cyacu cy'umunsi turafite umutumire n'umwe mu bari muri iyo nama yabereye i Washington mu ndwi iheza.
Ni byiza cyane kuba mwadutumiye uwo mutumirwa, ariko se nubwo bushakashatsi bwagiye bukorwa ndetse wenda abanyeshuri bagiye bakora kugira ngo wenda kigaragare buri wese kugira ngo muri ubwo bushakashatsi bugenderweho.
Professeur Rebecha Nungani umushyanahe kubaho Norbert nkuko bitangazwa n'iyo shyirahamwe bavuga ko iyo abashakashatsi bava mu bihugu bitandukanye kabigisha bakoranye bagakorera hamwe bashobora gushikana igikorwa cy'ubushakashatsi ku rundi rwego amwo duha umuco kuri icyo cyimbyo.
Ego cyane iyo ageze ibintu by'ubushakashatsi kuko burya ubiravye incabwenge ziri hose ku isi, abantu baciye ubwenge, abantu bafise umwete n'ubwira bari hose ku isi, ariko hari igihe umuntu adashobora kuba afise ubwo buryo, ariko ubwo buryo bushoboye kuboneka bagakorana n'abandi birafasha rwose kuzana abantu bashe bava mu bihugu bitandukanye imico itandukanye bagahanahana ubumenyi. Ni hari ibintu byinshi bimaze gukorwa ku isi, hariho ama product, ibintu byinshi dukoresha ku munsi ku munsi, hariho ama service, ibintu byinshi byashoboye gutorwa n'abantu bava mu mihungo myinshi yo ku isi. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo abantu bazanye hamwe abantu bashobora kubabwira iki ucize uku niko twe tugikoresha, ariko mu kindi gihugu bashobora kuvuga natwe dufise ibyo dushyira imbere, kubera ibihugu byose byama bifise imigambi itandukanye, ariko igikuru ni uko iyo abashakashatsi baje hano barazana ubwo bumenyi akavuga ego turiho turigiwe, ariko ni uko tuzobikoresha muri iki gihugu kubera iki gihugu gifite iyi migambi, urumva bituma ubumenyi bwaguka, ubumenyi buraguka kandi bituma mushika ku bintu byinshi.
Tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika, ubu naho turi kumwe na Leonard Ndikumasabo. Muraho Leonard, mwatwumva? Ndumva telefone ya Leonard itameze neza cyane rwose. Nashaka Professeur Lionel Mesha tugaruke kuri iyo nama igira 75 yabereye i Washington. Ni inama nk'uko twayivuze iba rimwe mu mwaka. Murashaka kutubwira ingingo zapfunditswe, ingingo nyamukuru mwoshika kuri zose, ingingo nyamukuru zahapfundikiwe? Mwavuze ko hari abantu bakurikiranye iyo nama bashika 8, mutubwire munshamake ingingo zahafatiwe.
Ego, munshamake ingingo nyamukuru zafatiwe nuko iri shyirahamwe ryamara ihimiriza leta ya Amerika kongereza investissement muri ibi bya international education, kongereza ingufu gushyiramwo uburyo bwinshi kugira iyi migambi yukuzana abanyeshuri kubazana ino canke kurungika Abanyamerika kuja kwiga hanze kuja mu bindi bihugu, kubona niyo ni intambwe ikomeye. Ibihugu nabyo bishobora kugira uko bigashobora kwakira n'abanyeshuri bavino b'Abanyamerika, icyo ari cyiza kuko birafasha cyane muri ibyo byo guhanahana gusanga imico birafasha kumenya imico y'ibihugu birafasha kongerezanya ubumenyi birafasha mu bintu by'umubano birafasha mu bintu by'umutekano na cyane cyane iterambere bw'abenegihugu n'iterambere ry'ibihugu nicyo bituma uyu mwaka babandanya bahimiriza yuko ego hariho byinshi byabaye muri iyo myaka 75 yahabaye hariho imigambi myinshi cyane yashitweho ariko ubu kwari guhimiriza leta isubire kongereza uburyo cyane cyane ni kubera hari haciyemo n'iki kiza cya covid ariko ubu ko byose byashyizwe kugurugwa ubu barifuza yuko usubira uburyo bwinshi bakorohereza abanyeshuri baza kwiga ino ariko bagahimiriza n'amashuri yuko nayo yobakirana akabakirana ugwiza
ego bitugarutse Lionel Mesha ku biharuro mwashikirije cyane cyane za bitabye uyu mugambi tukaba twabonye ko muri iyo minsi mutashe kubona abantu benshi cyane gose bavuye mu bihugu byo muri Afrika ku bwanyu huko guki kugira ngo kaminuza zo muri Afrika kazimenye cyane cyane iryo shyirahamwe zimenye nubwo buryo bwose buhari bwo gushora kurungika abanyeshuri muri kaminuza zo muri Amerika
ego aho umuntu ashobora no kubafasha umuntu ashobora no gufasha amakaminuza arayi wacu icyo ni ikintu umuntu ashobora kugira kuko igikuru nuko n'iyi shirahamwe igira inama kumwaka umwaka ngaha muri Amerika nk'ino turafise araba ambasaderi b'ibihugu barase n'abandi bakora muri ambasade abi mu bihugu by'iwacu badashoboye kuhashika muri ambasade barashobora kuronka umuntu akaza muri iyo nama kugira abanze arabe yuko imigambi y'igihugu bakaraba ko bashobora nabone kugira iby'ibindi bihugu biriko biragira kuko umugambi ukomeye ni uko iyo igihugu gishoboye ku rungika abanyeshuri benshi hanze birafasha ku rwego rw'igihugu birafasha cyane kuko abo banyeshuri baratera imbere kandi aho bagiye bararonka ubwo bumenyi bakazobuzana n'indani mu gihugu birafasha rwose uravye nk'ibi bihugu bya za Kenya barungika abana abanyeshuri benshi kuva kera kuva mu myaka ihere naho Uburundi twavuze ko hari 157 ahabikwa ko bongerekanye kera ntibarenga 30 cyangwa 42
none hoba hari nk'ibisata bimwe bita nka majors ibyo bituma abanyeshuri boro bemererwa cyane cyangwa baronka amahirwe yo kwemererwa mwavuze ibisata bitandukanye nka computer science hari ibintu nk'abanyeshuri bashobora gushyira imbere kugira ngo abongereze amahirwe y'ukwemererwa
mu bisanzwe umunyeshuri atora igisata ashaka atora igisata yifuza hanyuma aronse ishuri rikamwemerera mu bisanzwe bizayakurikira ariko urabye nko mu bitegiri kenshi nk'abanyeshuri bakunda kuza kwiga ino muri Amerika benshi mu bitegiri benshi abaza cyane cyane baza biga business abanyeshuri benshi baza biga business ibintu byo kudandaza hari abandi baza biga bya computer science ibya ordinateur izo cyane cyane abanyeshuri bazava hanze ibyo bakunda kuza biga ariko ibisate byose umunyeshuri yo kwifuza kwiga aronse iyo programme n'ishuri ashobora gusaviza benshi iyo bingorane
wakoze kuri cyo kuri iyo nyishu uduhaye ikindi kintu mushya ntahe remesha musha kutubwira ni kintu aba kuri wa madepartement tuvuge byo bita za faculty ho mu Burundi bashobora gushikira gute iyo shyirahamwe kugira ngo bateze imbere icyo gikorwa cyo kurungika abanyeshuri muri za kaminuza cyane cyane aha muri Amerika.
Ego nibaza yuko byiza bo byo kugira bashobore nafsa mu bisanzwe ugiye no kuri kuri site web yabo urashobora kwiyandikisha ukaba umumambra umuindividuel, ariko byiza ni uko ishuri ryo kwiyandikisha nk'umumambra hanyuma bakaza mu manama, ariko icyo baciza gusumbya ni uko biciye nko muri za ministeri ya education kuko ndazi nk'ibihugu byari byaje, hari ibihugu byinshi byaje, Ubufaransa bwari buhari, hari aho muri ministeri ya education yabo hariho niyitwa Campus France ijana n'amashuri menshi bakorana yo mu Bufaransa na universite menshi atandukanye, hariho abo muri Korea y'Epfo, hariho muri za Espagne, Qatar nabone niho bari, Qatar Education Foundation abo nabonye, ariko hariho n'abari baje bava muri za ministeri za education. Urumva kuri urwo rwego rero byiza hoza abo muri ministeri za education akaza nayo ma universite akaja hamwe akagira urunani bashaka bagashyiramo bagashobora gufashwa n'aba baba bari ino nk'aba ambasaderi, hanyuma ageze nk'inama bagaparticipa bagashobora kuja, kuko n'ikintu nabonye n'ikintu gikomeye cyane, kandi amapartenariya arahaba kandi abanyeshuri baraboneka, ari abanyeshuri mwakira mu bihugu byanyu, ari ibihugu nk'Uburundi urashobora kwakira nabona abanyeshuri baza bavino, niyo ni intambwe nziza ushobora kwakira abanyeshuri baza bava muri Amerika, na hanyuma n'ibihugu bigashobora kukarungika abanyeshuri baza ino ku buryo bishobora no gufasha kongereza ibitigiri, kuko urabye ibihugu byinshi nk'igihugu kiza ku isonga kirungika abanyeshuri benshi ngaha muri Amerika hari Ubushinwa hamwe n'Ubuhinde, barungika abanyeshuri benshi baza kwiga nk'Ubushinwa, abanyeshuri barungitse mwaka uheze barashika ibihumbi amajana atatu, abanyeshuri babashinwa ibihumbi amajana atatu na mirongo inani n'umunani, mu Buhindi ni nk'ibihumbi abanyeshuri babashinwa barindwi barashika ibihumbi amajana atatu na mirongo inani n'umunani, abo mu Buhindi ni nk'ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na babiri, urumva ibyo bitigiri ni ibihumbi amajana bariho urumva ibyo byaranabafashije gutera imbere.
Twizere ko n'abanyeshuri bo mu bihugu byo muri Afurika bazoteba bakigera ibyo bitigiri, naho hatobari muri imyaka ya vuba. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kuriza Radio Ijwi ry'Amerika.
Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayiyumvaho na
La Belle Forestia Brola.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika, adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umu notumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Muri ko murabandanya kumiza radio hinjwe ya Amerika cyane ni Washington DC mu kirundi mu Rwanda kiganiro ni muri sanga ikiganiro cy'umunsi kiriko kivuga cyane cyane kunama nkuru igira 75 ishirahamwe nafsa ishirahamwe ryabigisha n'abashakashatsi muri za kaminuza ishirahamwe rishira imbere guhanahana abanyeshuri n'abigisha tugarutse ku guhanahana abigisha navyo Professor Emesha icyo gikorwa cyo kigeze he akamaro kacu nakahe
Ego murakoze cyane Ego guhanahana abigisha nacu ni gikorwa cyiza cyane kuko abigisha benshi baragira ubushakashatsi kuko ibintu byo kwisi biguma bihinduka n'inkwinyigisho zimaze guhinduka ni byiza rero yuko abigisha baca babandanya bagira ubushakashatsi bakaronka n'ubwo buryo bwo kuza ari abazino baza kuza bakagira ibya research izaronka amashuri menshi bagira iby'ubushakashatsi abigisha bashaka kuza bagira ubushakashatsi arona biza yivyo yitwa J1 visa ituma ari abaza kugira ubushakashatsi bakazino bakagira amaresheshe canke bakazino bakigisha kuru kumba invest atandukanye ico naco ni ciza cane kuko birafasha n'abigisha kongereza ku bumenyi bari bafishe kandi bigafasha no kwigisha abandi ukamenya imico birafasha rwose ku rwego rw'abigisha iyo bahinduye aho bigishiriza
hari ibintu bihambaye DNR imesha tugarutse ku banyeshuri baza kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kenshi na kenshi hariho amakuru akunda gutangaza bavuga ko hariho abadasubira mu bihugu byabo guteza imbere iyo cyabo izozo bari zimwe mu ntambamizi zituma abanyeshuri benshi barongikwa nko muri Amerika.
Oya iyo niyo ba ari ntambamye niyo bari ntambamye nuko iyo niyo bari ntambamye kenshi abanyeshuri ushoboye bashoboye kubarongika bakaza kwiga ino urumva ku rwego rwabo baratera imbere kandi urumva n'abenegihugu irumva aho igihugu kiba giteje imbere abenegihugu kandi aro benshi cyane cyane iyo abantu batanguye gukora ama opportunity bashobora gukora kuronka akazi ino cyangwa bagakorera mu bihugu bitandukanye ariko ugasanga arama imigambi ama proje baza bagakorera mu bihugu byabo n'abatorinda kuza ngo bashobore kurondera akazi ndani mu gihugu bashobore kuronka amahirwe bakakaronka ni sawa ariko bashobora nabone hariho benshi naho baba bari hanze ariko ugasanga bafite ama proje ndani mu gihugu n'iterambere cyangwa ugasanga barazana amashirahamwe yo hanze bakayazana gukorera mu gihugu bakateza imbere igihugu ari nk'aba bihugu bitandukanye hari abo ubona yuko bazanye amashirahamwe afasha mu bintu by'iterambere mu bintu byo kuzana amazi meza ibintu kubaka amashuri kubaka amavuriro ariko ibyo kenshi aba ari ayo makontakti abo banyeshuri nabo baba baronse kuko iyo igihugu kirungitse abanyeshuri hanze abo banyeshuri baserukira igihugu baraza bakiga ariko nabone bikaba ko baserukira igihugu umva bigenjeje neza bakiga amashuri neza usanga bazaniye ama opportunity igihugu
turetse abanyeshuri babandanya gufasha igihugu cyabo muri ubwo buryo professor Halemesha hari eka ibihugu byinshi byidoga ko abanyeshuri birungika mu bihugu si muri leta z'umwe za Amerika gusa ni Buraya n'ahandi usanga kenshi na kenshi bahejeje za kaminuza akaronka ama doctorat baca bakora muri ibyo bihugu ari byo bita fuite de cerveau icyo kibazo cyo mu kibuga kwi
icyo ni kibazo gikomeye ariko ni kibazo ki icyo ni kibazo gikomeye ariko hari igihe hariho tuvuge nk'ubu kuva na kera tuvuge nk'i Burundi hariho abanyeshuri benshi banyu bagenda kwiga hanze kuva kera igihugu kibarungika bajya kwiga mu Fransa mu Bubiligi mu bihugu bitandukanye ariko nk'abari baragiye kwiga hanyuma igihe abaye intambara urumva muri icyo gihe hariho benshi batashoboye gutaha kubera hatari umutekano ukwiye n'igihe haba amagume 93 hariho benshi batashoboye gutaha kubera hari umutekano muke eka ni bihugu byinshi bitandukanye hari igihe haba hari izo nzitizi izo ngorane ariko n'ibihugu aho barashobora kuguma abo banyeshuri barungitse hanze bakabandanya babashyira mu ma association abo baba bararumbitswe na leta bakashyira mu ma association bakaza baragira amakoraniro bahura bashobora ni muri urwo rwego bashobora no kuzana n'amaproje aza gukorera indani mu gihugu naho ibintu bitaba bimeze neza
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi Fred muri aho Hello Fred, matwumva?
Ndabumva.
Muri higa. Muri hehe?
Kenya.
Egira telefone utubwiraho muri usubire tubwira akazi nakawe kose, duga ku ijambo.
Ikarinda biraferi ndanda muri Kenya itwaro.
Ene byiza cyane rwose, mafite kibazo mu rafite cy'umviro, turi kumwe na Professor Lemesha Leoneda alikuwa tugira cyane cyane kunama ya bigisha muri za kaminuza zitandukanye zo kwisi duga ku jambo numva telefone wiye igoranye gatoyi reka tugaruke kwa professeur Leoneda Lemesha twa ko tuvuga zimwe mu ntamba zituma ibihugu byinshi nkuko mwabivuze dafite abanyeshuri benshi nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nashaka ndabaze uruhara rw'ururimi muri izo ntambamyi ngo ari uruhe kenshi na kenshi hari ibihugu byo muri Afurika bitari bike bivuga Igifaransa muri Amerika ukaba uzi ko bigisha mu Cyongereza yaho iyo ntambamyi yoba ingana iki ku gitigiri cy'abanyeshuri barungikwa muri Amerika
ego icyo ni kibazo cyiza cyane Frederic kuko kandi cyo uraje no kubitigiri birashobora kuba ari nacyo gituma nk'igitigiri z'ibihugu bikoresha cyane cyane Igifaransa bishyira itigiri bike kuruta nk'ibihugu bivuga nko mu Cyongereza tuvuge uraje nka Kenya ukaraba uraje nko mu gihugu cya East Africa ukaraba nka Kenya Uganda mu Cyongereza n'u Rwanda cyangwa ariko iwacu i Burundi niko yari ari Igifaransa cyo gikoreshwa muri urwo rwego rero ikintu coba ciza conafasha ni uko botangura bazi ko bigisha Icyongereza ariko Icyongereza bakacigisha cyane rwose ikanabigisha bigisha Icyongereza bakagerageza kubaronderera uburyo bashobora nabone kubongereza uburyo kugira bashobore kwigisha icyo Cyongereza neza kuko abanyeshuri bazi Icyongereza aho benshi bacigisha bakakimenya muri aba bazi no ariko nko ku rwego rw'igihugu bashoboye korohereza abanyeshuri bikaja mu maprogramme kuva amashuri y'intango ariko n'abigisha bakabigisha cyane gose bakaguma babongerereza ubumenyi cyane cyane kwigisha mu Cyongereza atari ururimi gusa ariko bakigisha n'amakuru mu Cyongereza amwamwe you know ari nk'ibiharuro cyane kakashobora kubyigisha mu Cyongereza icyo kintu kirashobora gufasha abanyeshuri bahejeje amashuri cyane cyane nk'ubu urabona yuko ibihugu byinshi byo ku isi birakoresha Icyongereza nibwo ururimi hose ubu henshi rukoreshwa ibyo bituma yuko rugiye mu nyigisho abanyeshuri birabyugururira imihora yo kuza nko kuza kwiga ino no gukora aho boba bakoresha ubwo rurimi bikaborohera ariko icyiza ni uko bashoboye kwintegra cyane mu mashuri yaba ay'intango ayisumbuye kano muri kaminuza kikaba umugambi kandi ndazi yuko hashobora no kuboneka intunga akaboneka uburyo uva mu mashyirahamwe yo ngaha muri Amerika ashobora gufasha muri urwo rwego
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubandanya bigisha Icyongereza ku gushika aho n'abanyeshuri nyine bushobora kubandanya ivyigwa vyabo muri za kaminuza zo muri Amerika bakoresheje ururimi rw'Ifaransa ariko murazi ko iyi mbere yo kuja muri Amerika ariho n'ibibazo bitangwa cyane cyane igomba kuja muri za kaminuza hariho za TOEFL ushaka kuja muri kaminuza ushaka kuja amashuri ya kaminuza cyane gose hariho GRE hariho GMAT kubagira business administration ivyo nibibazo bigenda birarutana mu komezi ikintu agace mucira nk'abanyeshuri bo bafite umugambi kuza kwiga muri Amerika muri ivyo bisata twavuze ni nk'akanye
ego ivyo bivuze ni ibintu bikomeye cyane kuko ego ama investments arasaba ko abanyeshuri bagakoresha TOEFL ni kibazo baba ariko bararaba uko umunyeshuri azi Icyongereza kandi azoshobora kugira izo nyigisho ngaha muri Amerika biciza ni uko ubu hasigaye hariho TOEFL hariho n'izitwa za Duolingo izo ni cyo kimwe kandi ama university atandukanye aremera ayo matest hariho n'ama university akoresha amatest ariko gasanga na za jima na jari wa shura kuziwevenga you know
bakazi kuraho ntiziwe ibintu bisabwa
bashobora kuzikura ariko izo z'Icyongereza za TOEFL cyangwa Duolingo izo barazisaba nico gituma byiza nk'ubu abanyeshuri barashoboye kwiga kuronka inyigisho z'Icyongereza biroroshe yuko bafata ayo makuru ya TOEFL bakitegurira icyo kibazo
tugarutse kuri bimwe twavuga kuva mu ntango ukuntu na Department ya Leta Amerika iriko irorohereza abanyeshuri baza kwiga muri Amerika mu kubasaba za ambasade gutanga visa hari n'amakuru yatangajwe muri iryo koraniro mwarimu havuga ko bashobora no gukura bimwe bita interview cya kiganiro kirinda gusabwa imbere gutanga visa ku banyeshuri baje kwiga muri kaminuza ivyo bintu mwo bitubwira kwiki
ego ivyo ni barabivuze mu nama Secretary of State yarabivuze ivyo yo bari ntambwe nziza cyane kuko cyane cyane korohereza amaviza ahabwa abanyeshuri ico ni kintu umugambi mwiza cyane kandi kenshi cyane cyane ari nk'abanyeshuri baje kutubwe bariko bararonka tubwe nk'ama bourse y'igihugu cyane igihugu cyafashije kuri ama partenaria kenshi nk'abanyeshuri amaviza ntagorana kuronka cyane kuboneka kubera baza kuri urwo rwego kandi n'urwego n'amambasada azi urumva ni kenshi abanyeshuri baza nko kuri urwo rwego ntibaronka ingorane z'amaviza ariko ni byiza cyane ko bashaka korohereza abanyeshuri bazina kugira urumva abanyeshuri bashobore abifuza kuza kwiga ino bashobore kuronka ayo ma opportunity kandi icyo bituma bashyizeho na kigega gisate tuvuga cya Education USA bakiri mu bihugu bitandukanye bashobora gutanga ama information ku mashuri ku nyigisho ukungena umuntu ashobora kurondera izo za scholarship zongaha muri Amerika
mu ntumbero yo kongereza vya biti twavuga biri hasi cyane cyane y'Abanyafrika abarundi y'Abanyarwanda bitari hejuru cyane rwose nk'uko twabivuze ku bindi bihugu Bushinwa Buhindi akamwotera abanyeshuri bo muri kaminuza zitandukanye nk'aka
akamwotera abanyeshuri cyane cyane bo mu mashuri atandukanye nuko nuko genda kurondera izo kuwo bagifuza icyiza nuko kuronka information service naho umuntu atoba yifuza kuza uyu mwaka cyangwa mu mwaka uza cyangwa ariko igikuru no kugenda kurondera information izo rero za Education USA zirahari mu Burundi mu Rwanda muri Congo nosaba cyane cyane abanyeshuri ko bashobora kuza barajayo bakara kurondera ama information ku mashuri atandukanye bakaraba ibisate bifuza bashaka kwiga bakaraba amashuri bitanga ico kintu bakongera bakaja no mu makoranyo y'igihe amakoranyo baragira ngo kuri Education USA bavuga kuza kwiga ino kwiyandikisha mu ishuri kongera bigenda baga participate ivyo byofasha cyane nico no shigikira nka himiriza abanyeshuri baba bifuza kuza kwiga muri Amerika ko botangura iyo ikaba intambwe ya Education USA mu Burundi bari mu Kigali
kamara ko motera abashakashatsi hamwe n'abarimu kugira ngo nabo nyene bijijukire ka uyu mugambi ukuja kwigisha hanze kuja gukorana n'abandi bashakashatsi mu zindi kaminuza
ego me naba shakashatsi canke abigisha baba bifuza Education USA irashaka kubaha izo information ikindi nacho cyane cyane nk'abigisha canke abashakashatsi bashobora babonye nka university ifise ibintu bifuza canke bafise igisate barimwo bashobora kwandikira iyo university bakababwira yuko bifuza kuzuza kugira ubushakashatsi kenshi iyo izo university zifise uburyo bwo kugira basanga basubwo bushakashatsi barashobora kukwavita abo ba professeur cyangwa abaza kugira ubushakashatsi bakaza bakagira ubwo bushakashatsi muri icyo gihe baza bafise J1 visa
ego nkuko twabivuze kuva mu ntango ishyirahamwe NAFSA ryabigisha bo muri za kaminuza zitandukanye nirisa niritazwi cyane rwose cyane cyane nko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ikintu ahantu abantu bakura amakuru iryo shyirahamwe kugira ngo nabo nyine batangwe gukorana naryo ni nka hehe ikintu mubwira abari ko batwumviriza niki
NAFSA ni hariho base website site web yabo ni NAFSA ni nafsa.org so nafsa.org ya ni base site web yabo ya NAFSA ariyo yo ma information ahari bashobora kuraba bakabanza karabi iyo NAFSA ibigira hanyuma basho no kwiyandikisha kuba abamanze kugira zorera ronka ama information menshi yo muri iryo shyirahamwe
Professeur Lionel Misha ndagushimye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muganire na kamuyagire abanyonyi biradiyo ijwi ry'Amerika ryerekeye iyo nama igira 25 ishyirahamwe NAFSA ishyirahamwe ryabigisha n'abashakashatsi bo muri za kaminuza ndagushimye cyane rwose kuba watoye kanya mukaduha umuco cyane cyane kuri iyo nama mwakoze cyane rwose
murakoze cyane Frederic murakoze rwose namwe kuma kakajya kugusangiza aya makuru nawe
murakoze
bene gihugu
ni byiza cyane rwose turashimiye kandi n'abadufashe mu hinga bw'izuma tukaba dushimiye kandi na Nadia yadufashe kugiranya ikiganiro turabashimira mwe nshuti mwese mwaduteze amatwi nareka twadushimiye cyane cyane n'abafashe akanya bakadutira kamu kugira ngo bashirize ibyiyumviro byabo hamwe n'ibibazo bari bafise turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.